Ibyahishuriwe Yohana ikigabane cya kabiri.
Andikira umumarayika w'ishengero ryo muri Efeso uti: uwufashe inyenyeri indwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibiterekwa kw'amatara indwi by'izahabu, aravuga ibi ngo:
ndazi ibikorwa byawe n'ubutame bwawe n'ukwihangana, kandi yuko udashobora kwirengagiza ababi, ariko wagenzuye abiyita intumwa kandi atari zo, usanga n'abanyabinyoma. Kandi ugira ukwihangana, wirengagije ibyo ugirirwa kubw'izina ryanje, ntiwacobogora. Ariko mfise icyo nakugaya ko, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuka aho wavuye ukagwa, wihane, ukore ibikorwa nk'ibya mbere. Niyo utagira utyo, nzokuza ko nkura igiterekwa kw'itara cawe ahantu hacu, kiretse wihanye. Ariko icyo ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikolayiti, ibyo nanje nanka.
Uwuri n'ugutwi niyumva icyo mpuye mabwira amashengero.
Unesha nzomuha kujya kubyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana.
Kandi wandikira umumarayika w'ishengero gisi mu runuti: uwa mbere kandi uw'iherezo, wari yarapfuye kandi akaba muzima, aravuga ibi ngo:
ndaza amarushwa yawe n'ubworo bwawe, yamarura umutunzi n'ibitutsi by'abiyita Abayuda atari bo, ariko ari isengero y'Abayuda ya Satani. Ntutinye ibyo ugira ubabazwe. Ehe, uwo mugararije agira ashire bamwe muri mwebwe mu ibohero kugira ngo mugeragezwe, kandi muzogira amarushwa iminsi icumi. Wamuyoboka gushitsa kugupfa, nanje nzoguha igitsibo cy'ubugingo.
Uwuri n'ugutwi niyumva icyo mpuye mabwira amashengero.
Uwunesha ntaca urupfu rwa kabiri ruzomugira.
Kandi wandikira umumarayika w'ishengero ry'i Perugamo uti: uwufise inkota ikarishe, aravuga ibi ngo:
ndaza aho uba, ko ariho umugwa wa Satani, kandi wumiye ku izina ryanje, ntiwihakanye kunyizera no mu minsi ya Antipa, icabona canje n'umugororotsi wanje, yiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko mfise ibyo ndakugaya ko bike, uko iwanyu hafise abakomeza inyigisho za Balamu, yigishije Balaki gushira igitsitazo imbere y'Abisirayeli, kugira ngo bajye ibyashikaniwe ibigirwamana bashegure. Niko nawe ufise abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nk'uko nyene. Nuko rero niwihane. Niyo utihana nzokuza ko vuba, kandi abo nzobagwanya, ndabakubita inkota yo mu kanwa kanje.
Uwuri n'ugutwi niyumva icyo mpuye mabwira amashengero.
Unesha nzomuha kuri Manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina rishasha, nta muntu arizi atari uzorihabwa.
Kandi wandikira umumarayika w'ishengero gituwatira uti: umwana w'Imana afise amaso asa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka, aravuga ibi ngo:
ndazi ibikorwa vyawe, urukundo rwawe, ukwizera kwawe, ingene ushitse ibango ryawe, ukwihangana kwawe, kandi ko ibikorwa vyawe vyo hanyuma biruta ivya mbere kuba vyinshi. Ariko mfise ico ndakugaya ko, yuko ukundira urya mugore Yezebeli, yiyita uwuvugishwa n'Imana, akigisha akazimiza abakozi banje, kugira ngo bashegure barye ibyashikaniwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ugushegura kwiwe. Ehe, ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana na we amarushwa menshi, nibatihana ibikorwa vyiwe. Kandi n'abana biwe nzobicisha urupfu, kandi amashengero yose azomenya yuko ari jewe nsesa mu mishaha no mu mitima, kandi nzokwishura umuntu wese wo muri mwebwe ibihwanye n'ibyo mwakoze. Ariko mwiha abasigaye mu bituwatira, abadafise iyo nyigisho mwese, batamenye ibyo babandi bita ibyo mu kuzimu bya Satani, ndababwirana, nta wundi mutwaro ndabikoreza atari uwo, ko mwumira ku co mufise mugashitsa aho nzozira. Unesha akitondera ibikorwa byanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzabya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na Data, kandi nzomuha ikinyenyeri cyo mu gaturuturu.
Uwuri n'ugutwi niyumva icyo mpuye mabwira amashengero.